Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza inshuti mwese, mu duteza amatwi ni Edirwe mu basuza kandi bayikaze mu makuru yacu ya kakanya. Mu mujyi wa Gitega aho ni mu Burundi, ubutegetsi bwahagaritse ubucuruzi bukorerwa ku mihanda abakozweho n'icyo cyemezo, bo bavuga ko bizagira ingaruka mbi kuri bo n'imiryango yabo.
None ngaha anye batwirukanye jewe sinabundi buzima ni hamono campa nangara mu gahinga sinoro nkiyonja niyo hanyuma abana bose je ntunza abana nije ndabasumira nije nongera ndi haninzu nongera ndabigisha no kubigisha none umva ngiye kwangara mu gahinga byota bibahagoze
mbisanzwe uja mu isoko twebwe nta mitaye bidufise kuko niwaza kwandana n'umuntu yafise ibintu bya miliyoni na ofisi bihumbi 10 ngo mudandaze mu hande ntivyokunda yafise ingaruka mbi cyane gose uko urumva bariko barirukana abantu ngaha haye abantu baca bicwa n'inzara bacu baje kwiye abandi baca mu bundi bwe gito butandukanye
abo ni bamwe mu bacururizaga ku mihanda yo ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano bamwe mu bayobozi ba Uganda bagize uruhare mu kubangamira demokarasi. Abategetsi b'u Burusiya barasaba perezida w'u Fransa Emmanuel Macron na chancelier w'u Budage Angela Merkel gufasha kugabanya ubushotoranyi bakorerwa na Ukraine. Naho muri Nigeria abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo guhunga ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhangana n'ingabo z'igihugu muri leta ya Borno majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya ni mujye kure. Amakuru yacu yo kuri isaha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyateye intambwe ya mbere mu gikorwa cyo gukingira abageze mu zabukuru urukingo rwa COVID-19. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Icyo gikorwa kizotangura mu kwezi kuza. Abantu bafite imyaka 63 cyangwa irenga bazocandaga ubwa mbere mu gihe bari mu bantu bashobora kugira migwa kurusha abandi n'ikiza cya COVID-19. Icyo gikorwa kizova ku miliyoni n'imiliyoni y'incandago z'isosiyete Pfizer BioNTech zizoshika mu gihugu mu ndwi ziri imbere. Gushika ubu Afurika y'Epfo imaze gucandaga abantu 290,000 gusa, ku bakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi 1,200,000. Icyo gihugu gifise gikoresheje incandago z'isosiyete Johnson and Johnson. Yamara mu ntango zindwi leta yatangaje ko izohagarika gucandaga abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi inyuma ya raporo y'ikigo kijejwe kugenduza ibifungurwa n'imiti muri Amerika. Raporo za mbere zerekanye ko abantu 6,000,000 baronse incandago z'isosiyete Johnson and Johnson muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize ikibazo cy'amaraso avura. Yamara nta kibazo nk'icyo cyavuzwe ko cibonekeje muri Afrika y'Epfo. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Afrika y'Epfo Zweli Mkize yavuze ko yiteze ko abahinga bazotorera inyishu ikibazo cy'izo ncandago z'isosiyete Johnson and Johnson kugira zishobore gusubira gukoreshwa mu gihugu ciwe. Afrika y'Epfo yatumye ku incandago imiliyoni 31 z'isosiyete Johnson and Johnson n'incandago imiliyoni 30 za Pfizer BioNTech. Ifise imigambi y'ugucandaga abantu imiliyoni 40 ku bantu imiliyoni 60 bari mu gihugu mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza w'2022.
Abategetsi b'u Burusiya barasaba perezida w'u Fransa Emmanuel Macron na chancelier w'u Budage Angela Merkel gufasha kugabanya ubushotoranyi bavuga ko bakorerwa n'igihugu cya Ukraine. Ni inkuru nanone twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Bitegekanijwe ko perezida Macron na chancelier w'u Budage Angela Merkel babonana uno munsi wa gatanu na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu ntumbero yo kumushigikira. Ni mu gihe hari impungenge zitera ziyongera mu bihugu byo mu burengero bw'isi ku ngingo y'Uburusiya yo kurungika inteko zayo ku rubibe na Ukraine. Iyo ngingo ifashwe mu gihe abasirikare ba leta ya Ukraine babandanya gutana mu mitwe n'abashaka kwiyongora kuri icyo gihugu bashigikiwe n'Uburusiya mu buseruko bw'igihugu. Umuvugizi w'ibiro vya perezida w'Uburusiya Dmitri Peskov yabwiye abamenyeshamakuru ko bategetse ibihugu vy'Ubufaransa n'Ubudagi botegerezwa kubwira abayobozi ba Ukraine ko bategerezwa guhagarika agasomborosa kariko kose yose bagashimikira ku gikorwa nkenegwa cyo kubahiriza amasezerano y'uguhagarika ingwano atabibanje gusabwa umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Ukraine yatangaje mu ntango zindwi ku Burusiya buri ko bugeramira ku mugaragaro igihugu ciwe mu gusomborotsa ingwano amenyesha ko bazokorana n'ibihugu bicuditse nabo mu kwishura ku gasomborotso ku Burusiya
Muri Iran leta iravuga ko yasubukuye gahunda zayo za nuclear kandi ko zigeze byibuze kuri 60%. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Tim Ishimwe.
Kwa kabiri nyuma y'iminsi ibiri ishinje Israel kwibasira inyubako z'uruganda rwayo rwa nuclear mu mujyi wa Natanz, Iran yatangaje ko igiye kongera imbaraga mu gukora uranium. Ibi byatangajwe na Irani bisa nk'ibyateye urujijo nyuma y'ibiganiro byabereye i Vienne muri Autriche byo kuzahura amasezerano mu 2015 yarakozwe hagati ya Irani n'ibihugu bikomeye ku isi. Hagiye gushira imyaka itatu ariko wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yikuye muri aya masezerano. Kuri uyu wa gatanu ukuriye ikigo gishinzwe iby'ingufu za nuclear muri Irani Ar Akbar Salehi yemeje ko ubu Irani imaze kuyungurura uranium ku gipimo cya 60%. Bwana Salehi kandi ari kuri televiziyo y'igihugu yatangaje ko ubu bakora amagarama 9 mu isaha mu gihe inzobere zo mu ruganda rwa Natanze ziri gukora cyane ngo hashyirweho indi miyoboro ibiri kugira ngo intego bihaye bayigereho. Nyuma y'umwaka umwe gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye mu masezerano ya Vienne, Iran nayo ntiyatindijemo ikirenge kuko yatangiye kugenda yikuramo buhoro buhoro kuva muri 2019 ari nabwo Amerika yatangiye kwifatira ibihano.
Abimukira 21 bapfuye ubwo bwato barimwo bwibiraga mu nyanja ya Mediterane hafi y'igihugu cya Tunisia. Fidel Niyongabo aratubwira byinshi kuri iyi nkuru.
Abo bimukira baturuka muri Afrika bariko bagerageza kujabuka muri iyo bahari bagana izinga rya Lampedusa yegukira igihugu c'Ubutaliyano bwo bwato bw'ibihe bwari mu rugendo rwatanguye ku muhingamo wo ku munsi wa kane uvuye mu gisagara cya Sfax. Kushika ubu abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi bamaze gutora ibiziga 21 igikorwa co kurondera abandi bari muri ubwo bwato kirabandanya. Mu kwezi guheze abimukira 39 barapfuye mu mazi y'ibahari Mediterane hafi y'igisagara kirimo ikivuko cya Sfax. Mu mpanuka nk'iyo ibice byegereye ibahari Mediterane hafi y'igisagara cya Sfax byarakoreshejwe cyane n'abimukira bahunga intambara n'ubukene mu karere ka Afrika no mu buseruko bwo hagati bw'isi barondera ubuzima bwiza kurushiza mu karere k'Uburaya.
Muri Nigeria abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo guhunga ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhangana n'ingabo z'igihugu muri leta ya Borno iri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Fidel Niyongabo nanone niwe utugezaho iyi nkuru.
Igitero cy'abagwanya ubutegetsi cyabaye ku munsi wa gatatu cyaratumye ibice 80% by'ababa mu gisagara cya Madasak nk'uko ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi HCR ryabitangaje. Rimenyesha kandi ko abantu bagera ku 65,000 bahunze icyo gisagara. Umuvugizi wa HCR Babacar Balogh avuga ko abakoze icyo gitero basahuye bongera baraturira amazu ibibanza by'amashyirahamwe y'abagira neza bibikwa mu ifashanyo ibiro by'igipolisi ibitaro hamwe n'ikibanza cy'iryo shyirahamwe. Hari amakuru ateye impungenge cyane ingwano iri kiraba hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho n'inteko za leta ya Nigeria. Imigwi yitwaje ibigwanisho imaze igihe ikora ibitero mu bibanza by'amashyirahamwe y'abagira neza rimwe na rimwe igasaka amazu y'abanyagihugu irondera abasivile bakorera ayo mashyirahamwe. Imirimo itari mike y'amashyirahamwe y'abagira neza yarahagaritswe mu karere ko mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria kuva ku munsi w'Imana kubera umutekano muke. James Lerk ajejwe gukurikirana ibikorwa byo gutanga ifashanyo mu ishyirahamwe ONU avuga ko ibintu bimeze nabi cyane muri ako karere. Atangaza ko ibintu bibandanije nk'uko bimeze muri iki gihe batazoshobora guhifashanya abantu bayikeneye mu buryo bwihutirwa.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Team Ishimwe batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirukanye ku butaka bwayo umunyarwanda kazi Beatrice Munyenyezi wari warahamijwe icyaha cyo kubeshya mu gusaba ubwenegihugu bwa Amerika. Uyu utegerejwe mu Rwanda uyu mugoroba arashinjwa kandi ibyaha bya genocide yaba yarakoreye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ku buryo burambuye tuzabagezaho iyi nkuru mu makuru yacu ataha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano abaturage ba Uganda ishinja kubangamira demokrasi no guhungabanya uburenganzira bwa muntu mu gihe cy'amatora. Avugana n'Ijwi rya Amerika, umuvugizi wa guverinoma ya Uganda Ofwono Opondo yavuze ko kugeza ubu ibyo babifata nk'ibihuha kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itarabibamenyesha ku mugaragaro. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi uri Kampala muri Uganda.
Ibi bikuye mu itangazo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Anthony Blinken yasohoye, avuga ko ibyo bihano birimo kwima abo ishinja itavuze amazina impapuro zibemerera kwinjira muri Amerika zizwi nka visa. Yavuze ko icyo cyemezo kireba abantu bagize uruhare mu kubangamira demokarasi, harimo n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki ya 14 y'ukwezi kwa mbere no mu bindi bikorwa byo kwiyamamaza byabanjirije ayo matora. Minisitiri Blinken avuga ko ibyo bikorwa bigaragaza ko igihugu gikomeje gusubira inyuma muri demokarasi n'iyubahiriza ry'uburenganzira bwa muntu binyuranyije n'amahame y'itegeko nshinga ry'iki gihugu. Muri iryo tangazo kandi Minisitiri Blinken yerekana ko abakandida n'abayoboke b'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda bakomeje guhohoterwa, gufatwa no gufungwa binyuranyije n'amategeko. Amerika kandi ishinja inzego z'umutekano muri Uganda kugira uruhare mu kwica no gukomeretsa inzirakarengane, kwibasira abayoboke b'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi no gukorera urugomo abanyamakuru mbere na nyuma y'amatora, birimo no kwima impusha abanyamakuru bakorera ibitangazamakuru byo hanze gukurikirana amatora. Ibyo n'ibindi ntibyuye umukuru wa diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aheraho yemeza ko amatora muri Uganda atabaye mu mucyo no mu bwisanzure. Icyakora asaba impande zose kwirinda ubushotoranyi n'urugomo, guharanira guteza imbere ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, guterana no kujya aho umuntu ashaka. Minisitiri Blinken yizeza Uganda ko Amerika yiteguye gukorana nayo mu nzira zo gusubiza ibintu mu buryo, ariko agasaba ko bagize uruhare mu bikorwa by'urugomo n'ibindi bakurikiranwa. Ariko Leta ya Uganda yivuga ko ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika avuga bidafite ishingiro na gato, kandi ko ari ntacyo babivugaho cyane kuko barimo kubyumva mu makuru gusa, Leta ya Amerika akaba itarabandikira kubijyanye n'iryo tangazo nk'uko Bwana Ofwono Opondo, umuvugizi wa Leta ya Uganda, yabitangarije Ijwi rya Amerika.
But be that as it may, without giving the names, how can the government of Uganda know who of its officials are being accused?
Ati reka tubifate ko ibyo twumva atari amakuru y'ibihuha. Mu gihe badatangaje amazina y'abo bantu bashinja, bibwira ngo twamye dute abari bo n'ibyo babashinja, cyangwa abanyayuganda bo bazamenya bate ngo bakoze ikosa baramutse batagiye kwa kaviza kuri ambasade. Twibwira ko ubu buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukoresha hamwe n'ibihugu byo mu Burayi nabyo byabiherutse gusohora ikindi cyegeranyo atari bwiza kandi ari ntacyo bwatanga, ni bwa bwirasi bwabo bakoresha butagira icyo bugeraho.
But the way they are doing it borders on the usual arrogance, and I don't think it is very helpful for.
Uyu muvugizi wa Leta Uganda yongeyeho ko nubwo baha agaciro umubano hagati ya Uganda n'andi mahanga, icyo bo nka Leta bitaho cyane ari inyungu z'abanyayuganda kuruta inyungu z'abanyamahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitatangaje amazina y'abo banyayuganda zigiye gufatira ibihano byo kwima visa, amatora yo mu kwezi kwa mbere akirangira zari zarasohoye urutonde rwiganjemo amazina y'abakora mu nzego zishinzwe umutekano nk'igipolisi n'igisirikare zibashinja gukandamiza uburenganzira bwa kiremwamuntu mu gihe cy'amatora. Twahamagaye umuvugizi wa ambasade Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda Anthony Kujawa kugira ngo agire ibindi yashyira mu mucyo bijyanye n'iryo tangazo. Atubwira ko arimo gutegura ibisubizo, ariko twarangiye gutegura inkuru igisubizo cye kitaraboneka. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane, abategetsi ba komine Gitega murwa mukuru wa politike y'u Burundi bahagaritse ubucuruzi bukorerwa mu mihanda. Ni mu rwego rwo kohereza abakora ubwo bucuruzi gukorera mu masoko yemewe aho bazajya bishyura imisoro. Abakozweho n'icyo cyemezo bo bavuga ko bizagira ingaruka mbi kuri bo n'imiryango yabo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Ingingo y'ikubuza abacururiza mu mihanda y'umugwa mukuru wa politiki ya Gitega bakunze kwitwa Vandeli yafashwe kuva ku itariki ya gatanu ku kwezi. Abo yerekeye bemeza ko ata amafaranga akwiye bafise yo kujira gupanga mu isoko nkuru, bakavuga ko ubuzima bw'imiryango yabo busa n'ubugiye guhagarara.
None ngaha anye batwirukanye jewe sinta bundi buzima ni hamono camfanangara mu gahinga sino nkiyonja niyo. Hanyuma abana bose je ntunza abana nije ndabasumira nije nongera ndiha n'inzu nongera ndabigisha no kubigisha. None umva ngiye kwangara mu hinga byo tabibaho gute umukuru w'igihugu avuga ati umuntu wawe usugira icyujya n'umufuko ugira icyumushirana urumva byo bari biciye kubiri n'ibyo umukuru w'igihugu atubwiye
bisanzwe uja mu isoko twebwe nta mitaye bidufise kuko niwaza kwandana n'umuntu yafise ibintu bya miliyoni naho afise ibihumbi icumi ngo mudandaze muhande ntivyokunje afise ingaruka mbi cyane rwose kuko urumva bariko barirukana abantu ngahaye abantu baca bicwa n'inzara bamwe baca baja kwiba abandi baca mu bundi bwe gito butandukanye
fise umutahe wa bitanu nagenda nkarangura utuntu tumuranye nayo mahera nkadandaza ndose nk'igihumbi n'abandose ubufu n'utuboga hama nkashima twe n'ukuri ingingo twayakire nabi cyane urabona ko yicura abadamu rwaye twahisemo kwironderera aha abandi bahitamo kujya hanze kwahangara twari twari twarabyaze duhitamo kuguma mu Burundi kugira ngo turondere ubuzima
twayakiriye nabi sino ngo twayakiriye neza kuko tugiye kwishwa n'inzara mu isoko nta mudayo mu isoko dufese
ubu nka jewe tusabana babiri na se wabo nani kinari karamarira aha nicyo ndabaronderera irasiyo ijoro n'umurango harimo ubwiga ndamusomesheje urumva bigiye kugenda nk'uko ubuzima bw'abana banje bwoca buhagarara kuko mu isoko naragiyeyo ryari ndarirengaca n'amaheri igihumbi ndandajeyo abana bakaca barara ubusa
abakenyezi bandi nabo basigura ko uruvyaro rwabo atahandiye ruzwi uburaro n'uburamuko atari muri no rudandazwa binginga abayobozi ba komine Gitega gutuma babarihisha imisoro mike mike ariko bakabarekurira kuguma bacururiza mu ibarabara
umugabo yananye abana umunani ututwamwa naza nkatera umunwa bakama umutoti nkaronga icyo ngaburira ibibondo naramenya kuja mu ibarabara nama muri solidarite ubwana bwarangwariye ko kwaza n'ukuri nimurabe mututabare mutusabe ire turabe yuko twogoma dukora ako tuca kuyiba mupfume baraba tagisi bo duca tuze dupfume turi
kandi muri kigiye cyo kutabikoruka bidufite avantage mu nuze mu miryango kuko n'umwana abona yuko umubyeyi we yicaye agasabona bakanwa akajya kwishura agasa neza nta mitaye dufite gukora mu isoko gusa aho dukora abo twa tagisi twase kuvugurira leta mugaba ka twa tagisi bage twudandaza twase kuvugurira leta kuko turafise ico twakora mu iterambere ry'igihugu turaba mama nta nabagabo turi umwe turiko turuka tubandira ubuzima bw'abana gusa
mwana agwaye ndamuvutsa kubera iki kivande ndikorera ibase ikama mahera kuvuma turi ya muri komine tukayinjiriza hama natwe tukaguma dukora kugira ubuzima bw'umwana w'iwanje ntibuhagarare kandi n'ubw'uwundi ntibuhagarare kuko iyo ndiko ndakora umwana ntarara ubusa kandi naho umwana bagwaye jewe umwana w'iwanje ndamuvutsa naho se watacama
umufakazi nawe yasanga ingingo iteye kubiri n'umugambi wa leta wo kugwanya ubushomeri
muvuga ngo muruko muragwa igishomeri mukuri ibishomeri mwibarabara none muruko muravyongereza nk'uwarifise nk'umugabo akaba yari umukumvayeri abakumvayeri mwarabakuye cyangwa akaba yarifise umwana yari umutagisivero bose murabakura murabirukana none mubona tuzobaho gute nka jyewe ndi umupfakazi nk'umwana wanje yari umukumvayeri baramwirukanye yaho arasayidira kugira ndo nk'aho aho karasi tuba mu mazi dupanze muvuga nk'umunwa ngo uronke icyo umuntu ajya ugendane na sengane ku mufuko none nyakubaha perezida wewe mubyeyi w'abarundi watwese none mubona tuzobaho gute twahava twoja he tuzoza kwiba abatunzi bazoba bafise ibyo bintu bazoba basize mu masitoki tuzoza kwiba ibi byamwa byari bifitiye akamaro mu rugo rw'iwanje nigisha abana banje nkabambika nkabasomesha nkabagaburira bagwaye nkabatwara kwa muganga none nzoshambaho gute
Jack Nduwimana musantere wa komine Gitega yemeza ko ino ngingo ari ntasubirwamwo
abarongetswe ibibanza mu isoko bariko baridoga yuko atabakiriya bakironka kuko bamwe muri abo bari mu ibarabara mbere benshi muri bo bavuye aho baca baza gutegera abakiriya mu ibarabara nta kuntu umuntu ariko arariha tagisi ya komine ariko akorera mu kibanza ariha ari watosura kudandaza hanyuma tugaca tureka umuntu akorera mu ibarabara ahantu atazwi n'amategeko kandi ataca ariko arinjiza muri komine
turetse abadandaza b'ivyamwa n'impuzu n'abacuruza amatelefone yamaze gukora ayo bita okazio mu gifaransa bose bategetswe kuja mu kibanza kimwe mu isoko nkuru ya Gitega kugeza ubu nubwo atazi ugitigira inyezina abakora ubucuruzwa rwo mu mihanda mu Burundi barurwa mu bihumbi mu miji mikuru mikuru hamwe n'imigwa mikuru y'intara bagizwe ahanini n'abakenyezi Eroje Urikaneza Ijwi rya Amerika
Imiryango irenga 500 yo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura ntigira aho ikiko musaya kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Ibyo byatewe n'ubwiyongere bw'imyuzure ku nkengero z'inyanja Tanganyika. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abakunzi bayo mu Burundi, tugezweho n'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana uri mu Rwanda.
Abanyagatumba baba mu kiyaya cegere kiya Gatanganyika bageramiwe n'imyuzure ni ababa ku mitumba ya Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri na Gaharawe. Ivyo vyemezwa na Anise Nibaruta arongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'impanuka mu bushikiranganje bujejwe umutekano.
Ubu rero aya mazi yaraduze n'ivyo kubera umuyaga warahuhuye, amazi araduga Tanganyika murazi ko riko ruraduga. Hanyuma rero ibice vya Kinyinya ya mbere, Kinyinya ya kabiri, Kigaharawe, aho hantu naho amazi rero ahurira cane cane ni mwisesero rya kiyaga Tanganyika na Rusizi. Turabazi rero imiryango ishika 585 iva muri ivyo bice rimpejeje kuvuga.
Kuva ku kenekerezo rya ndwi kuno kwezi kwa kane turimwo, iyo miryango irenga 500 ivugwa niyo Ntwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko itakigira aho ikiko umusaya kubera imyuzure itegwa n'amazi y'ikiyaga Tanganyika yarenze inkombe.
Mwaha amazi umuyaga umaze kuza, amazi acaduga menshi cyane. Nubona ko bariko barashaya hani hatari, turacikazaho nyene ariko uko tubibona mbona ari hatari.
Ni amazi yazana na Mutanganyika, ayo mazi y'ikiyaga kije gisesa aca yinjira mu mihana, tukaca tuboraho tuba abana bakahagarara bintu bigatwagwa n'inzu zatwaye nyinshi za bomaguritse.
Sijya mbere abanyagihugu mu duce twa Mushasha ya mbere n'iya kabiri hamwe na Gaharawe batizabo kubera imyuzure. Ivyo bavuga ko babibayemwo kuva mu mwaka uheze mwaka 2020. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika basaba leta kubakingira iyo myuzure.
Nibadufashe namba bo tugirira idigi hariya nongera twokira na ubundi ho mbonari hatari.
Icyo twosaba leta nuko ikiri maze kugera bakara ko boshyiraho idigi n'andi badasize idigi mugatumba n'abantu bazosubira kubaho.
Mu gihe umuce wa mbere w'abanyagihugu usa n'udashaka kuvirira zone Gatumba, abahinga mu bidukikije bama bariko barasemerera ko atakiraho kuba kubera ihindagurika ry'ibihe, harabifuza kwimurirwa ahandi.
Icyo turasaba leta ni uko yodufasha ikaduha ahandi hantu kuko natwe turabene igihugu, ni ravyi dukoreye twigabanye Gatumba kuko natwe turabushe. Cyiza tukihari ni uko bodukura ngaha bakatujyana ahandi bakatwereka ahandi tuba.
Leta yoraba ikintu yodufasha karaba ari uguhakora, bakaraba nyene bohakora kuko abashinwa bariho bokora bino bintu kidashoboka, naho bakaraba abone babasinzikaye bakatwimurira ahantu tukajya kuruhuka kuko n'ukuri mu Gatumba turarushe gose.
Urongo uyu mugwi igihugu jejwe gukinga ibiza n'isibe avuga ko afatikanije n'abajejwe ibijanye n'amatongo bariko bakora ibishoboka byose kugira batorere umuti icyo kibazo cyabaye ndanse. Anisete Nibaruta yabwiye imwe mu radio akorera ku butaka bw'u Burundi ikigiye gukorwa vuba kuri iyo miryango irenga 500 yo muri zone Gatumba iri mu burengero bw'u Burundi bamana intekera ku mutwe.
Abo bantu rero zobashira mu Buhomba, ni muri zone ya Maramvya. Turamaze kuronka amaparcela angana 150. Muri abo rero tuzohera ku miryango 135 izofashwa na OIM bazobubakira amazu abayabaye. Hanyuma rero aho nyene mu Buhomba hariho n'ahantu hanini nyahanga n'amahektare 28 turiko turasaba ubuyobozi bukuru bujejwe gutunganya amatongo kugira ngo bahaducire amaparcela kugira ngo ya miryango yose navuga 585 izironswe aho izoshobora gukika umusaya.
Sabanyagatumba gusaba geramiwe n'imyuzure y'ikiyaga Tanganyika. Amakuru ava mu begereye intwaro muri komine n'intara ya Rumonge avuga ko imiryango yaba 600 yo muri quartier Kanyenkoko yimutse kubera iyo myuzure. Mu kurindira ko iyo miryango yimurirwa ahandi, yabayiregeranizwa mu nyubakwa zari zigenewe ishuri ry'imyuga ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Musitanteri wa komine Rumonge n'abandi bagira neza kugarukira kuri abanyagihugu bari mu kangaratete.
Abanyarwanda bakora ubucuruzi buto bwambukiranya imipaka hagati y'umujyi wa Kamembe mu Rwanda na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibavuga rumwe n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku kiguzi cya viza. Bavuga ko kuva ku wa mbere w'iki cyumweru abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rwa Kongo barimo kubishyuza amadolari 30 ikiguzi bavuga ko kiremereye ugereranyije n'ubushobozi bwabo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima.
kibazo nyine bari kwanga ko twomoka kuvesha nta muntu uri komoka
ejo abantu bose barabagaruye hafi ya bose nabari bambutse bari babicaje muri Kongo ngo basubire bavuye
Rwanda ni bamwe muri abo bacuruzi biganjemo abigitsina gore bakorera ubucuruzi bw'imboga n'imbuto mu mujyi wa Bukavu muri icyo gihugu gituranye cy'u Rwanda abo baravuga ko kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru aribwo batangiye gusabwa ayo mafaranga y'ikiguzi cya visa ayo bagasanga ari menshi cyane bagereranyije n'imiterere y'ubucuruzi bakora
ejo abantu bose barabagaruye hafi ya bose nabari bambutse bari babicaje muri Kongo ngo basubire bavuye babanze bajye kwishyura iyo visa
bari kuduca amadolari 30 kandi ayo madolari 30 twa bacuruzi ducuruza ubucuruzi buciriritse ntayo twabona
wabushora 5,000 ukabona visa y'amadolari 30 na rese pasa kuyifatanye n'umuntu arigora kugira ifate
ubucuruzi ducuruza arabona no gucuruzi buciriritse gutanga iyo 30 nubundi utari buze kunukamo n'ibihumbi 2000 ukabona nubundi turi buhombe
nimba batuhohoye batuhohore batubwire ibyo dusabwa ariko twegwe 30 mu mezi 3 ntawe twabona
nubwo urujya n'uruza ku mipaka ku Rwanda ruhana n'ibindi bihugu rwari rwabaye ruhagaze kubera icyorezo cya COVID-19 kubakora ubucuruzi nyambukiranya mipaka hagati y'u Rwanda na Congo hari habayeho koroherezwa binyuze mu masezerano ibihugu byombi byagiranye abo bacuruzi basabwaga kwishyira hamwe mu matsinda bakajya bishyura ikiguzi cy'amadolari 5 y'igipimo cya COVID-19 cya buri minsi 15 kugiye kwambuka ibyo bavuga ko byari byagize umumaro nyamara ubu bafite impungenge ku bucuruzi bwabo bugiye guhagarara ibifite ingaruka nyinshi ku miryango yabo
ni ukuvuga ngo ubwo ni ingaruka nyinshi turagenda none twiyicarire hasi basi birangire sanje abana bararwaye barware bwake twabonaga n'ifu y'igikoma cyangwa agasukari badukaniye ubwo ni ugufunga imipaka bundi bwa kabiri
none twebwe tukabona ingaruka n'imiryango yacu ari inzara nyine yanzara kandi ko tumaze kumenyera bafunguriye twebwe tukajya muri Kongo tukacuruza umwe yabyanguka bihereza undi
bagasaba ko abashinzwe binjira n'abasohoka ku mpande zombi baganira hakabaho koroherezwa icyo kiguzi cya visa bakagikurirwaho
icyo twasaba nuko twebwe igihugu cyacu cyadusaba ko iyo visa igomba kuvaho
bakaturekera
rese pase nkuko twa dusanzwe tuyigendera
u Rwanda ni Kongo wenda bakumvikana bakaturekera yibura kuri yo rese pase kabareho basi tuzaraje dupfa kujya kuwomokera nyine twabase tukajya guhura n'abakiriye
mutuvuga nire barebe kuntu badohorera twebwe ducuruze ubucuruzi buciriritse
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ku cyaba kirimo gukorwa kuri iki kibazo ariko ntibyadushobokeye inshuro zose twahamagaye bwana Kayumba Ephraim uyobora ako karere ku murongo wa telefone yengendanwa ntiyitabwaga ndetse n'ubutumwa gufi twamwoherereje kugeza ubwo twatunganyaga inkuru yaratarabusubiza inziti zishingiye ku kiguzi cya visa ku bacuruzi bato b'abanyarwanda ije mu gihe bari bamaze hafi amezi 5 bakomorewe kwambuka binyuze mu biganiro byahuje abayobozi b'intara y'iburengerazuba mu Rwanda n'abiyakivuye epfo muri Congo benshi mu bakora ubucuruzi buto buto hagati ya Kamembe na Bukavu biganjemo abahoze bambuka bakoresheje ikarita ndangamuntu itagikoreshwa muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 abo bavuga ko na n'ubu bagorwa no kubona ikiguzi cy'u Rwandiko rw'inzira rwa resepase ndetse n'igipimo cya COVID-19 cya buri minsi 15 ku buryo gusabwa kwishyura amadolari 30 ni ukuvuga hafi ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda ari undi mugogoro babona nk'udashoboka kwikorera Demistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti zacu ni kwa gatanu nkuko bisanzwe mbere yuko dusezeranaho tubagezaho amakuru ya sport n'imikino ateganijwe mu mpera z'iki cyumweru dusoza uyu munsi twabiteguriwe n'umunyamakuru w'imikino w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyandinda uri Kigali mu Rwanda
mu mukino w'intoki wa volleyball amakipe abiri yo mu Rwanda yamaze kwerekeza muri Tunisia mu irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere mu bihugu byayo muri Afrika ayo makipe ahagarariye u Rwanda ni APR Volleyball Club y'abasirikari b'u Rwanda na Reg Volleyball Club ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda ikipe ya APR Volleyball Club yewe n'umutoza Elia Mutabazi niyo yatwaye igikombe cya shampiyona cy'umwaka ushize w'2022 iyi kipe yabanje kuvugwamo ingorane zirabona n'amikoro mu gihe cyo kwitegurira irushanwa ariko kera kabaye amafaranga araboneka batangira imyitozo mu rwego rwo kwiyongerera imbaraga APR Volleyball Club yitabaje bamwe mu bakinnyi b'inkorokoro bo mu ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB muri abo bakinnyi APR Volleyball Club yatiye harimo Mahoro Ivan na Nelson Murangwa ku ruhande rw'ikipe ya Reg Volleyball Club y'umutoza Benon Mugisha abakinnyi biteguye hakiri kare hiyongeramo n'amaraso mashya y'abasore mu yandi makipe akomeye aribo Akumuntu Kavaro na Sylvestre Ndayisaba bo muri Gisagara Volleyball Club hakaba kandi Olivier Ntagengwa na Samuel Niyo Gisubizo uzwi nka Tyson bakinira ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB muri iri rushanwa rihuza amakipe ya mbere muri volleyball muri Afrika rizatangira kuri iki cyumweru mu mujyi wa Sousse amakipe agera kuri 20 niyo azaseruka arimo asanzwe ari karahabutaka nka Esperance de Tunis na Club Sportif Sfaxien zo muri Tunisia tutibagiwe Wadid Amel Tremesen yo muri Algeria yari Claude Munyandinda Kigali.
Shuti muduteza matwi ahantu ho dusoreje makuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi